Irini njwi ya Amerika uyu munsi tujye kwashikiriza ikiganiro giha ijambo abanyamanyuri radio ijwi rya Amerika tukaba dufite akanyamuneza ko kubamenyesha ko twatumiye umushyantahe Joseph Bitamba asanzwe yatunganya amasinema tukaba kandi turi kumwe na Diane Kaneza nawe nyene uyu mugawuzi cyane gose turi kumwe kandi na Jean-Pierre Harerimana nawe nyene asanzwe yanonosoye umwuga utunganya amasinema nashaka rero imbere yo kudutangura mu kanya gatoyi mutwidondore Joseph Bitamba mutubwire ibyo mukora mu buzima busanzwe filme turagaruka ko mukanya
yewe mu akazi nkora mu bisanzwe nitwa Joseph Bitamba na mbere mbanje kubashimira kubona mwantumiye inajyanje ni Joseph Bitamba kirundi bavuga ngo nkora utwanje fise societe de production igira amasinema ubu ngaba ndiko ndakora amasinema abiri ngaha i Burundi mugabo hari iyaheze niyo turiko turavuga uno munsi yitwa Tambour Sacré
iyo film iyo sinema turagira koko mukanya nashaka amazi mushyantahe Jean Pierre Harerimana nawe nyine arazwi mu vyerekeye sinema mutwidondore mutubwire ico mukora muri iki gihe Jean Pierre
jewe nitwa Jean Pierre Harerimana nkora amareportage nkuvuga ko ndi umumenyesha makuru abwira ama sanamu journaliste reporter d'image ubunye nta kazi kenshi fise mugabo mpana bitunganye ikogwa nk'ivyo vyo kugira ama cinema
namwe madame Diane Kaneza mu twidondole
jewe nitwa Diane Kaneza nkora muri Mikadi production aba nkora mu vyereke yeje gutunganya ama cinema mugabo hanini muri ino minsi nkaba ndiko nkora ku vyerekeye Tambour Sacré muri campagne de communication
murakoze mwese nashaka rero tuvuge cane cane ku vyerekeye ico gikorwa muzoshikiriza ku itariki ya 16 y'ukwezi kw'icumi aho muzokwerekana isinema kirangiranwa yateguwe mu gihe kitari gito kuko twarigize no kuvuga ko iyo nyene iyo sinema yitwa Tambour Sacré nashaka Joseph Bitamba atubwire ibitekanijwe kuri iyo genekezo ya 16 y'ukwezi kw'icumi Joseph
igenekezo rya 16 ukwezi kw'icumi niho tuzokwerekana twovuga ubwa mbere iyo sinema mu Burundi twari tumaze bamwe barayibonye aho twayigiriye kuri Buja Cafe mu Gasibose ariko ubu dutumira abantu bose abayikoze ko abafashije abayivuzemwo abantu bose baratumiwe nabandi rero bagira uwo mwuga cyangwa batawugira inchuti y'abajyango abantu bose bashoboye kushika bazoba bari hagira urumva n'umunsi ukomeye cyane kuri jewe no kuri iyo sinema
murashaka kutwibutsa Joseph Bitamba icivugo cy'iyo sinema eka ubutumwa nyamukuru buri muri iyo sinema n'uwe
ubutumwa nyamukuru bw'iyo sinema mvugamwo ingoma z'i Burundi nagiye gukorera mu Gishora hamwe n'umutamantime nawe nyene naramutumiye niya bishobora zoba hashitse muri azi n'umuntu atanguye gukura sinzi ko azobishobora mugabe bishoboye byo bari iteka nteye hama ndaba ingoma z'i Burundi ico zivuze ku Barundi nkazigereranya n'ingoma z'abahindi bo muri Amerika bo muri Canada hama nkagerekana ico duhurije ko ico dutandukanije ko mugabo ivyo natoyemwo byinshi turabihurije ko naho abantu batokwibaza yuko hari iki ingoma y'i Burundi ihuriye ko n'ingoma z'abahindi bo muri Amerika
mwavuze ko abantu bose batumiye muri iyo sinema abandi bantu mwatumiye bava mu nzego zitandukanye ni nk'abahe mu ducira ku mayange
mu gutumira umuntu atumira abantu cyane cyane ubwa mbere abantu bamufashije aho mvuga hariho Television Renaissance yaramfashije mu kurangura ico gikorwa hariho Cooperation Française yaramfashije kurangura ico gikorwa je rero unyene mpora ntumira cyane cyane umushikiranganji w'inkino na culture kubera umushikiranga afisemo uruhara runini mu byo twe dukora naho bobo batashizemo uburyo bw'amahera barafasha cyane mu bikorwa mba ndiko ndakora kuko bara yo savye ngo tubonane nabo baremera ko tubonana mu France no vuga barasute na moralma nkizera ko no mu bindi bikorwa nzokora bashobora kuronka amahera naho nziko Burundi budafite uburyo bwinshi cyane
Diane Kaneza namwe ndabumwe mu rafite ico mwatubwira kuri iyo tegurwa iyo munsi mukuru hamba cyane gusa aho iyo sinema zoba irikanywe ubwa mbere mbega mwiteze nk'abantu bangana iki madame Diane Kaneza
twiteze abantu benshi na cyane cyane abantu bari mu mwuga wo gutunganya iby'amasinema kuko twarabatumiye twarabahamagariye duciye mu buhinga bwa none duciye mu maradiyo Joseph Bitamba yaciye mu maradiyo atari make mubimenyesha makuru bitari bike mu gisagara cha Bujumbura muciye mu bice bimwe bimwe murasanga ha mafish twizeye yuko ahadoza abantu benshi kuko inyuma y'ukwerekana iyo sinema hazoba hariho ikiganiro tuga échanger débat bikubijanye n'ivyo abantu bazuba babonye muri iyo sinema n'ico bazuba bakuyemo hamwe ivyo bibazo abantu bazuba bafise ico bazuba batahanye nyoza ko Joseph Bitamba yakoze iyo sinema dogerageza ku kubyishura afadikanye injira hamwe bamwe bari muri iyo sinema bari bakoze iyo sinema hama nka cyane cyane nkabereke nk'abakoze nk'abahinga bo mu gukora amasinema bubu bazora ija cyane cyane nk'ubuhinga ukuntu ukozwemo le côté tout de mon vie différence artistique et technique nibaza ko abo bose baratumiwe badutwiteze nk'abantu bashika nka nk'ijana canke barenga kuko abantu benshi baguma batubaza ati mbega none muzoherekana rimwe gusa kuri EFB Institut Français du Burundi uko niho tufise bashoboye kutwemerera kwerekana iyo sinema hama rero tukagira ngo abarundi bose badushoboye kuza barabe ivyerekeye ingoma atari ingoma zimwe twama tumenyereye imisi bavuza mu rubanza bavuza mu kwigira mugaba ingoma kama hamwe umuntu avuga ati mbega ingoma zivahe zikajahe mbega isano rihari ingoma yo mu Burundi no muri z'abanje yo muri Canada kubera iki yo ba Joseph Bitamba yibaje gukora iyo sinema donc nibaza ko umuntu wese atumiwe kuza kugira ngo ashobore kuronka imisho muri iyo sinema
urakoze Diane Kadenza reka tubaze n'umushyira ntahe Jean-Pierre Harimana eka aze gufatanya na Diane hariho ibibazo byinshi cyane rwose bishobora kubazwa umuntu ashobora gutunganya sinema cyane cyane isinema iri mu rwego ruhambaye cyane rwose ingoma n'ikintu mu Burundi gihambaye eka mu mico no mu migenzo y'ikirundi nashaka umushyira ntahe Jean-Pierre Harimana we afashe ijambo
jewe nashaka kubaza ikibazo Joseph Bitamba kuko wumvise ibyo byakozwe muri iyo sinema ni byinshi cyane. Ikibazo cya mbere ni ukuvuga nashaka kumenya kugira yiyumvire gukora iyo sinema akoze ku ngoma yiyumvire iki ni iki cyamukoze ko kugira ngo akore ku ngoma hanyuma kugira arinda shika kugira sinema imeze gutyo ni ukuvuga ko yo yafashe umwanya ungana gute yabajije abantu baba bangana gute zoba byamutwaye nk'uburyo bungana gute nka twebwe twifuza gukora nkawe biradusiga kugira umuntu aronke igikorwa kingana gutyo kandi ciza nk'uko
urakoze kuri ico kibazo Jean Pierre ikibazo ingene natanguye ingoma je nkunda kuvuga yuko ndumuntu yakuriye igitega urumva nakuriye hafi yo mu Gishoro kandi ingoma nama ndazibona mugabo ikintu gikomeye mu nyumve neza ingoma ziri muri yo sinema si ingoma nkuko Diane yabivuze ubwa mbere si zijya ngoma mubona kuwa gatandatu zijya bavuza amashuri yose avuze jewe nagomba kumenya icyo izo ngoma zari zivuze kuri ba sokuru no kuri ba sogokuruza ababirigi batarashika ngaha mu Burundi iyo ngoma yavuga iki umwami akiriho abarundi babona gute iyo ngoma kuko iyo ngoma ntiyavuga misi yose iyo ngoma ntiyavugirizwa bose kandi iyo ngoma yari ifite ikivuze mu migenzo y'ikirundi ico nico ca mbere catumye ndondera kumenya iyo ngoma kuko ico kintu nibaza ko twagitaye inagenda bivuga gusa n'umutamanti marabivuga muri yo sinema aravuga yuko iyo ngoma itacubahirizwa nkuko yubahirizwa bwa mbere kandi yataye ico yari ivuze ku Barundi mu gifaransa bavuga ngo ingoma yari am de la nation burundaise ama no muri Amerika rero nanguye kugira icyo bavuga urondera cyo no vuga ku ngoma zo muri Amerika nasanze byinshi bihuje n'iby'abarundi naho Amerika iri kure y'Uburundi abo bayandiye ingene bafata ingoma bayifata nk'abarundi ingoma yabo nawe yo nyene ntupfa kuyikora ko gucyo ingoma yabo barayibujije barayinyegeje ushuka n'ubiracariho naho nabo nyene ubivuzwa kwa gatandatu mu mariage no mu biki bo barakubwira bati iyo ngoma yacu cyo sico yatanguriye kugira ingoma yo muri Amerika n'ingoma y'Uburundi n'ingoma z'amahoro ingoma zubashwe n'ingoma abantu bose babonye bavuga bati iki kintu kirafite akamaro muri kuba ari ariko barakivuza no kuba ariko barumva ndinda kurandira kuko ni byinshi cyane mugabo ikintu cya mbere kiri muri iyo ni ukuvuga icyo iyo ngoma yari imariye abarundi n'abayenzi bo muri Canada
wejeje Joseph umva urahejeje kwiyumvira iyo icyo cyimviro cyawe cyo kugira filime ku ngoma none ucubikora gute ugira cyusubira ugakora iki ucugirane warose cyumviro none bice bigenda gute
urumva umuntu aragize cyumviro aca hariho etape zimwe no kivuga mu Kirundi hari ibice bitatu umunaka urumva ingoma nayiyumviriye natanguye kuyumvira ingoma y'i Burundi mugabo je sinagomba kugira isinema y'ingoma y'i Burundi ingene bacikora cyangwa ingene bagirane gucyo gusa ama ngacangira icyumviro cuko ndaba urumva nkaja mu bayangiye tukavugana ngasanga hariho ibyinshi bisa ica kabiri ucukora nukwicara ukafata ibyo byose waronse ukabishira hamwe ku rupapuro ukandika icyo bita scenario iyo scenario rero niyituma wewe uja muri etape ya gatatu bita production urumva aho utanguye kurondera amahera ninde ibyo wanditse wewe ninde azobisoma akaryoherwa akavuga ati jewe ndashobora gutanga amahera kugira nzobone ibyo bintu nkuko tuzobibona ko itariki 16 z'ukwicumi kugira ngo umuntu ashike kuri iyo tariki nuko rero urandika hariho amahiganwa menshi hariho abakunda ibintu by'inkino hari abandi bakunda ibintu by'ingwano hari abandi bakunda amadokumentaire hari abandi bakunda amafiction we rero ni igikorwa kinini cyane rwose cyo kumenya aho urunga iki iyo scenario na wagize nico iyo filme yawe igugwa hama bakakubwira urumva bayishimye uraronka amahera uronka yose ayurondera mugura uraronka ayashobora gukoresha hanyuma rero urumva uyaronse ayo mahera ukavuga aya mahera arashobora gutuma ntangura iki gikorwa cyangwa nkazorondera yandi yuguheza mu nyuma je rero nari muri ibyo meje kuvuga naronse amahera ya mbere ndaza mu gishora ndakora Dayo Jean Pierre we twarakoranye hanyuma ndataha kandi muri Canada ndabandanya n'abahembye ko hari hatanguye hasa neza bari batanguye imyerekano yabo bama bagira muri iyo haka izuba hama ncandagaruka ino kugira nkorane aba Diane muri Mikadi nabo nyene baragize uruhara runini muri ico gikorwa igituma mva hariya nkazino nuko aba batanze amahera kugira iyo filme igigwe atari bamwe nkabo muri Canada hariho abampaye amahera abo mu Bufaransa barampa amahera urumva ngaha nari mfise television Renaissance ifasha urumva ucubiteranya byose biva kuri filme uri kurakora naho nyene nko kuri iyi ngoma kubera yari y'i Burundi hariho igipande nategezwa gukorera muri Canada n'ikindi nategezwa gukorera ngaha cha ndaza rero ndakorana na Mikadi gushikaho sinema ibifise nk'iminota 70 navuye ngaranse 70 nshitse muri Canada nshanje nkorana n'undi muntu duca tuyishira ku minota 52 kubera ko iminota 52 bayita isaha muri televiziyo kubera iminota 8 ni ya publicity iyo iba yagurishijwe twe dukora film iyo bita isaha ni ya 52 naho naragwanye kubera muri Canada bagira na America bagira 46 mu muri Iburaya niho bagira 52 meje jere ico gikorwa urumva muri Canada kubera hari abampaye amahera naho nyene narayerekanye niho nayerekanye ubwa mbere kandi abantu barayishinja cyane ngatumira abo bayenje barimwo ngatumira abamfashije nk'uko kwino nyene niko nari nakoze ino rero ino rero naho urumva kubera hari abafashije n'utampaye amahera yarafashije iyo nshikiye ino mfise abagenzi mfise abavukanyi hari bakiri bato dutanguye gukorana ba Diane n'abandi benshi cyane rwose barafise ko bagufasha ibyo aribyo byose n'umuntu agutumiye ku mugoroba akakugurira ikiyeri je ntabiyeri nk'inwa mugabo akakugurira na brochette uwo muntu aba yafashije kuri iyo filime aba agufashije bikomeye cyane kwiyumvira gukora neza no kugirana rero urumva ni uko umuntu akora sinema
ikibazo ushaka kubaza bitamba ni kubera iki mwaba mwaratoye kugira uwo mwanya wa iyo minota ya 52 kubera iki mutashoboye kugira isaha n'inusu kubera iki mutashoboye kugira iminota 26 byagenze gute
iminota biva no kuri finance ku mahera waronze sinari gushobora kurenza minota 52 ko nta mahera y'ukubandanya nari mfise 26 nayo yari ni mike cyane rwose ku ngoma kuri sije nta kuntu nari kuzivuga mu minota 26 kandi zivuga ingoma zibiri izo muri Canada n'izindi 52 nabona ko ari yikwiye kugira abantu barabe neza ntibarambikwe kandi simbe ari birebire iyo ngomba kuzana naho nari gusanga mbundi ko mvuga ibindi bitatu bitari interesse
mugihe mu roho mutahe mu cyana bitamba Joseph mugihe mu roho mutahe mu kongereza yo sinema mu karaba ibindi bintu ngira kamaro mushira mu kugira ngo irenze iminota 52
oya ngubu tambursa kera heze ubundi mu bindi namaze no kuja mu bindi kuyiheza yaraheze na kimwe ngisubira guhindura ico ndiko ndagerira ino no kugira kuyishira mu cyongereza net mugana y'ubundi uko film imeze ubuhu uko bazoyibona kwa kane no
kunye
nizoguma nizugisubira guhinduka
birakwiye
ndewe ndashize kibazo ariko nagomba kubaza Joseph
yego
ikibazo cyanje sikirekire no kuvuga ko nagomba nakubaza ikibazo kimwe mbega uvuye kuyiyumvira ukayikora ukayimonta ikaba sinema nyene kwiye wewe nk'uburazi ubona uryohewe n'igikorwa wakoze cyangwa hari ikintu ubuze uvuga uti je nka sinagishitse ko cyangwa hari byakugoye mu nzira ukavuga uti ibintu cyenda byihoza naho nari natangiye kubikora ubona woduha utubwira gute akanyamuneza ufite kwijana kiyo sinema yawe
akanyamuneza kenshi na uko imeze kose je mfite akanyamuneza kenshi kuko ikintu kinezereye cya mbere nuko yaheze nayikoze sinema sinayikoze n'uburyo bwinshi cyane rwose na je narashyizemo uburyo bwanje nuko ntabivuze mugabo iheze ndanezerewe cyane rwose ikibazo cyawe ni cyiza hariho ibintu uba wiyumvira wogira mugabo uburyo ntibugukundire kubishobora kubigira ibyo urumva niko akazi kacu kameze nta kundi uronka byose mugabo igikuru nuko iri ngaho kandi iboneka mugabo ibintu byose nibaza ku 80% birimo 90% daya
genda kini kibazo uriko uragomba kuyerekana urazi nk'u bwa mbere bayiravye umuntu wa mbere bayibona ni giki cyanezereye abarurerezi bariko barayiraba wibaza witeze iki ku barundi bibazo yibona witeze iki cyabo
muri Canada bayibonye baratangaye kuko bashobora kumva ingene umuntu yiyumvira ibintu nk'ivyo kuko hoba hari ubusa ibintu bisa byo muri Afrika n'ibyo muri Canada ico ni cambere gitangaza abantu kuko niyo umuntu ariko aravuga n'umurundi akavuga umengo bariko bavuga bimwe mwari hari yundi hari ikindi kinjohera nuko abakiri bato cyane cyane bobo urumva na n'iciyumviro ciyo ngoma icivuga bari bafise bo bazibona gucyo utari umuntu yakurikirana iby'ingoma erega na jewe nuko nagize ico ciyumviro byinshi nanze ari byo nigiyemo bariko barambwira ba antime ba professeur Mworoha bo baedie hari byinshi wigiramo na generali narahakuye icigwa gikomeye kandi nibaza ko nino hari icigwa gikomeye bazokuramo kuwa kane nk'abayibonye kuri Buja Cafe hariho directrice wa tourisme yandikiye ati iyo sinema yawe yari ikwiye gutembera mu mashuri nibaza ko ari mu bantu bambwiye neza naramushimiye cyane rwose kubona niyaba yiyumvira yuko yogirira akamaro abantu bakiri bato b'abanyeshuri urumva je ivyo nashaka gukora no banezerewe cyane rwose
Deke nashaka kubabaza bitamba mbega kugira ngo sinema ushobore kuronka uburyo gukora sinema ko kenshi urindira umwanya ungana gute iyo scenario yawe uyandika umwanya ungana gute kugira ngo iyo scenario yawe ushobore kuja kuyerekana wagize intambwe izihe cyane cyane ubwira nka twebwe tukiri bato tucinjira mu mwuga canke tukirondera kwinjira kugira ngo dushobore kuja muri ayo masoko yo kurondera uburyo bwo gukora sinema bigufata umwanya ungana gute kugira ngo umuntu ashobore gusohora kwandika senario yitwa ko ari nziza kugira ngo ishobore kuronka uburyo bwo gukorwa
nibaza ikikomeye cyane en fait ni kubishyira hamwe nko kuri sinema kumenya iby'abayenge n'iby'abarundi no gutora ibijanye nico cyafasha umwanya munini kwandika biva ku muntu wari we wese twese nitwandika kimwe ni nka kujya kw'ibindi byose hari abanyarutse hari abatanyarutse jewe hari aho nyarutse iyo kenshi iyo nandika majoro tuvuge nk'ubu tuvuge hariho rero aho wandika unyarutsa kubera amatariki uteza kubitangira ko agede nibaza nko nk'amezi atatu atandatu umuntu abafise senario nziza ikoze neza ugacubi ubitanze hariho amezi atatu atandatu cyangwa atanu rimwe na rimwe urindira yuko bakorana abo bantu batanga ayo mahera urumva ni ibintu ugenda urarindira kandi ukurindira siko
amahera ari karinjira niko nukurinde nakazi kagoye kenshi barahumu umuntu babona agenda bakibaza nakazi kagoye urarindira ntuzi kuzoronka haraho utabufisa kandi kaduri kurakora ibyo byose no kubiharura abakiri batoje no babwira abana b'abarundi barazi ibyo bakora barabizi igikuru no kwicara ukandika uko nta muntu uzodurabwira ku munwa nkuko jeje mura ndabona bajene ngaha bambwira ku munwa mugabo icara wandike urungike nta wundi muti utarungitse nta uzomenya yuko ufite ico ciyumviro ico ciyumviro nacho ukigumanya ukazura kivuga bazokigutanga bacandike abandi babikora
uno musige bitamba akamo ico akamo utera mu ramaze kuganira n'abahinga mu gukora amasinema bamwe bamwe ico ubona babuze ico ubona bakeneye ico bari nk'igiki hano iwacu mu Burundi
ubuhinga abana bo ngaho i Burundi barabufise abo murambona ubuhinga barabufise ubu ibintu byinshi ntibizimbye nkuko aho je natangura iki ni washobora no gukora utari muri televiziyo y'i Burundi niho honyene hari bando ibyo bita bando montage uno munsi byo mukoresha byose mubise ku maordinateur mu biro byanyu mufise amabiro yanyu umuntu no muhira aragirira aho sinema ikibuze ngaha ni namanda kivuga ni yuko abategetsi biyumvira ingene bofasha abo bana kuko ubuhinga abo bana barabufise muga ntibagira ikibafasha ico ni kinini cyane gose narabiganiriye hari abategetsi tumaze kuganira niba nizeye ko bazobigira urumba aho je ndavuga sije mvura mugabo nibaza yuko nabo babibona bafashije naho botanga amahera make y'umuntu je muramvuga ni umuntu agiye muri tournage gitega atagira n'amahera y'ihotel atagira n'ahaza kuri aragenda ariruka n'umusabe gukora neza ico nico kibuze gusa nayo ubundi nibaza yuko ubuhinga barabuzi abana bo ngaho i Burundi
tu fatye kuri ico kibazo nyene Joseph Bitamba mbega hariho uburyo canke umugambi uko nkabo bahinga ubwo gwaruka rusanzwe rufite ubwo buhinga bwo gukora amasinema hari ukuntu butangura gukorana n'abandi bahinga mu gutunganya amasinema babanyamahanga abanyaburaya abanyamerika hari ukuntu boshora kuja hamwe hari ahantu mwokwibaza boca kugira ngo ubwo buhinga bwabo ntibugume no mu Burundi gusa
ego cyane ubuhinga abahinga kenshi barakunda guhura bagakorana nibyo bibaye ubwa mbere jewe ico ndiko ndagerageza niyo kurondera ingene mfasha abo bakiri batoyi kugira ba maîtrise ibyo bariko barakora kuko kubizi barabizi mugabo no kugira bo nyene biyemere babimenye bamenye ingene baje kwirondera ayo mahera bamenye ingene ntibatinye gusaba randevu kwa ministre kugira bavuga icyumviro bafise ko erega ni igikorwa gikomeye ko nibo bariko barerekana Burundi buno munsi kandi bariko babyerekana mu nzira nziza donc twese nta murundi atoryoherwa ayo masinema ari karaba abo bana bakoze neza abo hanze bazoza kubironderera cyangwa bo bazorondera uwo bakorana wo hanze ibyo nta ibyo gende ntibintere kibazo ndazi ko ubuhinga babuze ivyumviro bafite byiza cyane gose mugo urumva babuze ayo n'amahera babuze gusa yikubwira bagira ibyo bashobora kuko utabahaye ayo mahera utabafashije muri ayo mahera igikorwa cyabo ntikibaciza barakora ibyo bagomba gukora muga ntibabikora neza nkuko bari kuronga ubwo buryo nkuba agiye gufilma igitega aje gishora nagiye ndicara y'iminsi 3 mugabo utafise amahera ntagenda ngo yicara atagira ni hotel aza kurara atagira n'icyo aza kurya mu ijoro aca manuka niyo modoka ntazi niyo bamutije ngirango ni ibintu nk'ivyo ni ibintu bikeye mugabo bigugwa amahera nayo nayo bafise nayo ibindi nibaza uko babafashije ibyiyumviro byabo ni byiza cyane gore
tukarutse kuri uyu munsi wa wigenekezo rya 16 muri uku kwezi aho iyo sinema buca yerekanwa ku mugaragaro wo eka icese mbega umugambi mufise inyuma yaho ico gikorwa kizoba kirangiriye n'uyu he Joseph Bitama
je nibaza yuko Mikadi Production ni badian twokumvikana ingene tuyerekana atari Bujumbura urumva n'abantu b'Bujumbura bazoba bayibonye kiretse bakeyi bazoba ruguru abo natumiye gutyo mugabo je nifuza yuko bayibona na ruguru ibyo rero hariho abantu benshi turiko turabivugana hariho Ngabo Leonce hariho ministere no saba sinzi ngene umuntu yogira nk'ibintu bya sinema mobile tukagenda ahantu dufise uburyo ku mugoroba tukayerekana hanyuma tugaca tuvugana na nkuko tuzogira kuri EFP nkagira nkavugana n'abakiri bato cyane n'abakuze hakaba deba uko niko kandi na
bakiri bato baruguru bazomenya yuko hariho nize yuko bazoba nk'umwe cyane babiri bagira ico cyumviro nabo bakagicukugira amasinema kandi bateza ko bari erega isinema ni nko kuvuga umugani donc abarundi nabo turazi guca imigani nuko bishira mu masanamu gusa
nageze mwunganire bitama ndamubwira ko novuga ko nkuko userukira tourisme yamubwiye ati ni sinema novuga gute educative yigisha ko byo babyiditse cyumviro ni nziza cyane gose gutwa gishigiki mugabo ni cyumviro gisaba ubujyo kujya mu mashuri kwerekana ayo kwerekana tambu sacré kugira ngo abarundi abakiri bato bamenye izo ngoma z'Uburundi apana za ngoma tumenyereye kubona iminsi yose hama bamenye nako karanga mutima k'abarundi ikintu cyiza cyane gose ngeregeje kubwira zefitam hama ikintu nashaka kumubaza mbega abarundi ku munsi wa kane baduta haniki abazaza kuraba iyo ngoma na cyane cyane ku kibazo nyamukuru gihari yuko mbega umukenyezi w'umurundi kazi aremerewe gukina ingoma muri ino myaka ko kera tuzi ko batavyemeye
cyo ni kibazo kigoye cyane byari icyo kibazo umuntu ahora acishura neza ni antime baransakaje urumva wewe kuri we ibyo nta no kubyiyumvira yuko umukenyezi yokora ingoma arabivuga muri filme no tanga igisho atanga no nishuye ikibazo cy'abazoza kuraba iyo filme mugabo umbajije jewe Joseph Bitamba uno munsi tariki 14 z'ukwicumi nta kintu na kimwe mbona urumva mugani jewe Jesse ndumuvuze ingoma kandi Jesse je ndadujeje mugaje nta kintu mbona uno munsi mukenyezi yimiriwe gukora uko twabaho kuri basokuru ibintu byarahindutse cyane gose no mu biro barajayo none ndubona ko asigaye hari na baministre umuntu aba ministre wamubuza kuvuza ingoma nibaza ko bo barekana bo bakazivuza muri Canada hari habazivuza hariho group imwe bazivuzamo
jewe ngoma nakubaze Joseph
yego
jewe ubona nogira ubona yego hari ubukene mu Burundi nivyo amafaranga ntaboneka mugabo ubona nje nogira icizere ko beje bazokumva ko bateye akamo baka kuri bafasha abantu bakora amatinema ubona tutwogira icizere ko tuzoronka abadufasha kugira dushobore kuja kuri tele dushobore gukora amafilima meza dushobore gufata umwanya kwiyumvira no kuyakora hanyuma turonke n'ingere dushobora kuyakora kwera kuba twaronse ubujyo ubona bizoshoboka
je mbona bishoboka imana iyo ngaha mu Burundi imana dufite ya mbere je nkora mu Burundi imyaka myinshi cyane gose hari ikintu ahandi udasanga abaministre ba culture bo ngaha mu Burundi bamyara abantu bumva ibintu cyane gose n'uwo barabyumva cyane kuko imana tugira no yuko nabo bava mu bintu ari sport ari wiki babizi cyangwa ari abarimu bazi ubwo bukene bwa guhingura ikintu ubwo abahinga b'ibintu baririmbyi abaki ega no ku sinema ari nshasha mu Burundi mugabo nibaza yuko barabyumva cyane gose kandi barabizi kandi barazi igisigaye ni yuko namwebwe mugamo rafise mu ruhara muje kubarondere rega ifo mutabavutarasi ngwara ntandi bamenya yuko ifo ko muje kubarondera mukababwira ingorane mufise
mu gusozera Joseph Bitamba nashaka ndababaze muramaze igihe kitari gito mu tegura amasinema ikamwe yatunganya ubu noneho aho ukera ejo ku munsi wa kane ni igikorwa gihambaye cyane rwose muzoshikiriza nashaka ndababaze imigambi yanyu yo muri kazoza ka kure ni iyihe mwibona he mu myaka 10 iri imbere
kibazo cyiza ndacyo nyene je nibaza kugira amasinema nzoguma ndabibandanya mu buzima bwanjye rico nakoze nico nkunda nagize imana nkora ico nkunda urumva sishobora guhagarika imana inkundiye nibyo nzobandanya mugabo urumva naje natangiye gukura musigaye mpura nabo bajene bose bakanyita mu gutama urumva umuntu abatangiye gukura
mutama mushiga nahe bitamba na njambo abantu bakoresha iyo bariko batangi icubahiro soka ku muntu abari mutama
okay urumva shoboye je nanje simvuga gusa ngo na bategetsi bategezwa gufasha natwebwe tumaze kugira intambwe je ndiko niyumvira ingene norondera nanje finansima ngafasha abo bajene ari kubigisha ari gukorana nabo ari kubagufasha filimi imwe cyangwa zibiri ibyo bishobotse ibyo nibyo ndiko ndiyumvira kuzokorera ngahe Bujumbura mu minsi
Joseph Bitamba ndagushimiye cyane rwose kuri aya makuru duhaye yerekeye cyane cyane ku munsi uhambaye cyane rwose ku sinema mu Burundi aho ni ejo ku munsi wa kane aho buca mutanguza icese ikamwerekana icese isinema mwatunganije yamaze igihe kirekire imaze kwerekanwa muri Canada kandi abanyakanada bashimiye cyane rwose sinema yitwa Tambour Sacré ndabashimiye namwe mu mfasoni Diane Kaneza kuvyumviro ikana ibibazo byiza mwabajije ndabashimiye namwe Jean-Pierre Harerimana kubibazo byiza cyane rwose mwabajije mwese ndabifurije igikorwa cyiza cyo ku munsi wa kane aho buca abarundi babona iyo sinema Joseph Bitamba yatunganije mwakoze cyane
murakoze murakoze Diane Jean-Pierre murakoze
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi giha ijambo abanywanyi b'iradio ijwi rya Amerika mwakoze mugira amahoro n'umunsi mwiza.